Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa gatanu, tariki ya 20 ukwezi kwa 11, umwaka w'ibihumbi 2015. Mwaramutse neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Muturage ukaza ukandika ku cyangwa cy'ubutaka ko iyo sambu izasorerwa 1800. Nk'icyo twibaza, uwo muturage 1800 ntaho azabikora ngo ayisorere.
Uyu ni umuturage wo mu Rwanda ufite impungenge ku misoro y'ubutaka. Ni mu kanya mu makuru. Amakuru turayatangirira hirya no hino. Ayo hirya no hino mwayateguriwe kandi muragezwaho na Aloise Bigirimana.
Taramukije bariko baratwumviriza mwese. Leta y'Uganda n'abanyagihugu bayo biteganye igishika cinshi Papa Francis mu gihe ategekanya kugendera ico gihugu kuva ku munsi wa gatanu w'indwiza. Buzo wabaye ubwa kabiri ico gihugu kigendegwa n'umupapa. Papa Yohani Paul wa gatandatu niwe yigeze kugendera ico gihugu mu kwezi kwa ndwi mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1969. Yohani Baptiste Odama, umwepiskope mukuru wa Archidiocese ya Gulu aho ni mu Buganda, akaba ari nawe arongoye inama nkuru y'abepiskope mu Buganda, yamenyesheje ko intumbero nyamukuru izo bimuzanya ari uguhimbaza yubire y'abamaratiri b'Abaganda bagandaguwe mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1964. Azogendera kandi ico kibanza abo bagandaguriwemwo. Umwepiskope Odama avuga ko Papa Francis azobonana n'ugwaruka rw'Abaganda kandi agendere abagwaye n'abantu nikora. Ategekanya kuzogendera ikigo kizoba cashizwemwo abagwayi bazoba bakuwe mu bice bitandukanye by'igihugu, abonereho akaje ko kubaramutsa no kubaremesha. Mu gihe igihugu cy'u Buganda kiri mu myiyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza, Ekleziya Katolika y'u Buganda isaba abahiganwa kwitoza kwigiza kure icyo cyose coza gihungabanya umutekano muri icyo gihugu cy'u Buganda. Ambasade ya Somalia ejo ku munsi wa kane niho yongera kugurura ku mugaragaro hano i Washington DC muri Leta Zunze za Amerika. Yari imaze imyaka 25 yugaye. Ivyo birori vyari birongowe na Ministre w'Ububanyi n'Amahanga wa Somalia Abdi Salam Omeri, ari kumwe n'umufasha wa Secretary wa Leta Leta Zunze za Amerika ashinzwe Afrika Linda Thomas Greenfield. Abdi Salam Omer yamenyesheje ko gusubira kugurura ambasade yabo i Washington ari ikimenyetso gikomeye cy'uko igihugu cya Somalia kiriko kirava mu ikumigwa ry'amakungu kimazemo imyaka n'iyindi. Thomas Greenfield nawe yavuze ko bafise icyizere cy'uko ejo haza Somalia ha Somalia ari heza, kandi ibihugu byose bizobandanya gufashanya mu bisata bitandukanye ari by'umutekano, iterambere, ugutwara neza no gutegura amatora. Ati byose biri ku murongo wa mbere w'ibikorwa dufitaniye. Ambasaderi mushya wa Somalia muri Leta Zunze za Amerika Ahmed Awad yagenywe mu kwezi kw'icyenda gushize na Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Leta Zunze za Amerika nayo yuguruye ambasade yayo muri Somalia mu kwezi kwa cyenda gushize. Perezida Obama wa Leta Zunze za Amerika amenyesha ko gutsinda intambara n'umuhari wa Eta Islamiste bitazoshoboka mu gihe atamasezerano ya politiki azobaraba muri Siriya. Ivyo Perezida Obama yabivuze ari muri Philippines aho ari mu nama y'umuryango w'ibihugu ihuza ibihugu murambabarira 21 vya Asia na Pacifique. Kandi kubwiwe ngo nta nyishu ishoboka muri Siriya mu gihe Perezida Bashar al-Assad azoba kiri ku butegetsi. Ati ntivyumvikana ingene hohagarara intambara hagati y'abanyesiriya mu gihe abanyesiriya benshi babona ko Bashar al-Assad arangwa no gukandamiza abo banyagihugu abandi nabo akabica. Perezida Assad yavugiye kuri televiziyo ya Leta y'Ubutaliyano ko atabiganiro byo guhagarika intambara bishoboka gutangura muri ico gihugu mu gihe abagira iterabwoba bagifise mu minwe uduce tutari duke twa Siriya. Aho yagombye kuvuga yuko abagira iterabwoba ari abagwanya intwaro yiwe. Hano muri Leta Zunze za Amerika inama nshinga mateka ya Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa kane yaratoye itegeko ribarira bangiriza umugambi wa President Barack Obama wo kuzana impunzi z'abanyesiriya zishika ibihumbi 10 ariko President Barack Obama yaramaze kugaragaza ko mu gihe Sena nayo yo kwemeza iryo tegeko atazokwigera ritera ko umukono President Barack Obama amenyesha ko umugambi wiwe uzoshigwa mu ngiro uko bizoba kose abashinga amateka bamwe bo muri Sena ya Amerika baramaze gushikiriza amakenga ko abakora iterabwoba bashobora kwinyegeza muri zo mpunzi bakabona kugaba ibitero muri Leta Zunze za Amerika nk'ibiheruka kuba I Paris ku munsi wa gatanu w'indwi iheze mu gihugu cya Israel naho abantu batanu nibo bishwe ejo ku munsi wa kane mu bitero bibiri byagizwe n'abanyepalestina amakuru atangwa n'abaraho avuga ko mu gitero cya mbere umunyepalestina yacumise imbugita abanyisirayeli babiri mu biro mu gisagara cya Tel Aviv acabona gufatwa n'abari ko bararengana bamushikiriza igipolisi
Ayo yaramakuru yo hirya no hino nshuti zacu muracyumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri Facebook VOA radio yacu Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari Ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi yandikiye abadiplomati bahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga mu Burundi abasaba kwita ku bantu b'imfungwa bakomoka mu bihugu bahagarariye bonyine gusa ni ukuvuga rero ko batagomba gusura imfungwa z'abarundi umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza aratubwira uko urwo rwandiko ruteye
Muri iryo kete umushikiranganje w'imigendanire y'u Burundi n'ayandi makungu yibutsa abaserukira ibihugu byabo mu Burundi n'abatwara amashyira hamwe mpuzamakungu ko muri iyi minsi hibonekeza bamwe mu baserukira ibihugu byabo n'abakora muri ayo mashyira hamwe mpuzamakungu baje mu bikorwa by'urwego rw'ubutungane abandi bakihuruhusha rwo kugendera abanyororo mabohera atandukanye y'igihugu cy'u Burundi batabanje kuronswa uruhusha n'ubushikiranganje bubijejwe muri iryo kete umushikiranganje Alenya Mitwe avuga ko abaserukira ibihugu byabo n'amashyira hamwe mpuzamakungu barekuriwe guherekeza muri za sentare abanyagihugu bafise ubwenegihugu bw'ibihugu baserukira bonyene Cyprien Bonimpa yahoze atwara ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ubu akaba ari umukukuruke akurikiranira hagufi iby'imigenderanire y'ibihugu avuga ko amategeko atabuza na gato abaserukira ibihugu byabo guherekeza abanyagihugu b'ibihugu barimo muri za sentare
userukira guciwe ari mu kindi gihugu n'umuntu afise uburenganzira gukugenda ahashatse hose ndagwa karoro mu diplomate bashaka kumutumira mu bugeni hagenda mu bugeni barashaka kumutumira ahantu babuze umuntu hagenda yari umuntu asanzwe azi hari umugenzi wari barakundanye hagenda mu manza n'umuntu rero afise uburenganzira umusore kirigura ashaka kuvuga ati rekanze kumviriza rubanza rikora muri sentare mu gihe bwo bitabujijwe ari rubanza public bagira abantu bose baragira kumviriza ntacyoboze ko nabajya kumviriza bo mugabo wa leta ya musivuze ati ntimuzobigire mutambajije kumbere hari imvo byose bivuga bisigura mugabo ntubuze uburenganzira ko basigira ubugo byabo butembera bakaje ahantu aja kumviriza rubanza aja kumviriza iki nateka barenze kandi batavyumvise ni hamwe hashaba ico bita reciprocity no kuvuga bangiriye iki nanye nzogirira iki wosanga nk'abadiplomate barundi nabo ejo iyo barakora baburije kugira kora akazi kabo neza kuko nawe bagira bati nawe wawe waragize ibi nibi nibi nibi
ariko rero umushinga ntahe mbonimpa yemeza kwingingo zidasanzwe zishobora gufatwa iyo zisiguriwe abo zega
iyo ari ingingo ufashe ugira uti kubera imbozi umutekano kubera imbozi zindi ugasigurira aba diplomate ntibabifate uguta kuko nabo barafise ukuntu baca bibaza ibibazo byinshi kandi bagaca bimenyesha ibihugu byabo kugira ngo rero ntibigiringe ingorane nyinshi urashaka guhamagara abadiplomate bakabasigurira bati kubera imvodizi nizi nizi turasabye ibi nibi n'ibindi bizokorwa iyo bisigwa abantu baravyumva cyane cyane ashaka ko ari ingingo wafashe kubera mu mwanya mutoyi kubera ibintu ubona bikugoye ubisiguye ibyo kumvikana ariko utabisiguye cyangwa ukabisigura mu buryo butumvikana biratuma ibyo bihugu navyo bakwimbira nabi bibaza ibintu byinshi hanyuma bibaje ibintu byinshi urumva bica hacaba migendera ni mibi najye urumva si byiza
Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri abaserukira ibihugu byabo mu Burundi barabonetse cyane rwose muri za sentare haba mu gihugu hagati no ku mugwa mukuru Bujumbura baherekeje canke bagiye kumviriza imanza na cyane cyane z'abamenyesha makuru n'abanywanyi b'amashyirahamwe yigenga adahana ibyicaro bya politike. Eloge Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda uyu munsi baratangira ukwezi kw'imiyoborere myiza nk'uko bisanzwe bigenda buri mwaka kuva mu 2011. Muri uku kwezi kw'imiyoborere myiza abayobozi bagomba kuva mu biro bakajya kumva ibibazo by'abaturage aho batuye. Asumita Kaboyi yadukoreye iyi nkuru, inkuru atangiza amajwi y'abaturage.
Umuturage yemba afite sambo nka gitare 3 yari iri mu buhinzi, yari sanzwe iri mu buhinzi. Muturage ukaza ukandika ku cyangwa cy'ubutaka ko iyo sambu izasorerwa 1800. Nk'icyo twibaza, uwo muturage 1800 ntaho azabikura ngo ayisorere.
Turi mu nkengero z'umujyi, bavuga ko bari mu nkengero z'umujyi bagomba gusora kuko nta guhinga guhari no gutura.
Ibi ni bimwe mu bibazo byugarije abaturage muri iki gihe bifuza kuba bageza ku bayobozi muri iki gihe hagiye gutangizwa mu gihugu hose ukwezi kw'imiyoborere myiza. Kuva mu mwaka 2011 u Rwanda rushyiraho ukwezi kw'imiyoborere myiza, ku kwezi ahanini kugendana no gukemura ibibazo by'abaturage. Ibibazo bihora biza ku isonga, ikibazo cy'ubutaka kirimo bikurura amakimbirane mu muryango. Muri iki gihe kwishyura ubukode bw'ubutaka cyane cyane ku baturage batuye mu nkengero z'imijyi, nabyo abaturage ntibarabyumva neza.
Isambu ufite yanditsemo ubuhinzi, mbese ubwo ni zero. Ariko hambere aha muri iyi minsi baduteguje yuko tugomba gutanga umusoro, byanze bikunze kubera ko hano ari mu mbago z'umujyi nta buhinzi buhari. Ubu rero twe ntituzi ahantu uzakorera amafaranga mu by'ukuri. Abaye ari ugusora byagera mu mamiliyoni utabona. Ukibaza ukuntu uzava ahantu wavukiye wahinze wabyariye abana naho bakubyariye.
Ahubwo se ikibazo ubwo uzahagurisha ndetse n'indi uzagura ahantu hafite imisoro igana ityo.
Nasi icyifuzo mu mwatanga ni iki?
Bakwiriye kugabanya bakagereranya abaturage babo imitungo bafite bakareba ubushobozi.
Profesori Shyaka Anastasie uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza mu kiganiro yahawe itangazamakuru kuri uyu wa kane nta gisubizo gihamye yatanze kuri iki kibazo. Ariko nanone ntajya kure iyo bavuga ko umuturage udashobora kubyaza umusaruro ubutaka bwe buri mu mujyi cyangwa mu nkengero zawo yabusigira ababishoboye bakajya gushakishiriza ahandi. Gusa yavuze ko iki kibazo nacyo kizigwa mu nama z'abahuza n'abaturage.
Cyangwa kugira ubutaka ufite agaciro ariko udashoboye, umuntu adashoboye kububyaza umusaruro, bishobora guhinduka umuzigo kubera ko biragusaba uwo musoro. Niba udashobora rero gusora cyangwa niba udashobora kubyaza umusaruro ngo usorere umusaruro nyine wabonye, urumva kiba ari ikibazo. Nge nkaba nibwira ko muri izi nama tuzagira abantu bazakomeza kureba niryo hame tugenderaho, niba hari ikintu cyaba kitanoze haba mu mategeko haba muri mu mabwiriza runaka abantu bagisubiramo bakagisuzuma bakareba ahubwo abafite ubwo butaka babubyaza umusaruro bate bijyanye n'igishushanyo mbonera. Kuko nanone niba igishushanyo mbonera kivuga kiti ahangaha zubakwa ibintu runaka bifite agaciro runaka, umuntu akaba afitemo igitare ebyiri akiragiramo ihene, urumva ko ntabwo byaba bijyanye n'ibyo n'icyerekezo cy'umujyi.
Mu bindi bibazo bikunda kugarukwaho muri uku kwezi kw'imiyoborere myiza, ikibazo cy'ingurane zihabwa umuturage wimuwe mu gihe aho yaratuye hagiye kubakwa ibikorwa rusange kibazwa buri muyobozi wese usanze abaturage kuva ku rwego rw'umurenge kugeza kuri perezida wa Repubulika. Mu bushakashatsi buherutse gushyirwa ahagaragara n'urugaga rw'abahinzi borozi mu Rwanda Imbaraga, bwasabaga leta ko yasubira mu itegeko rigenga amafaranga ahabwa abimurwa.
Iyo abaturage bavuye hariya wabahaye iyo miliyoni ntabwo babona ahandi bagura mu Rwanda ngo babone aho baba. Ni ukuvuga ngo abari expropriye muri zone runaka bahinduka abantu batagira ubutaka.
Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko ubu mu Rwanda hari abaturage bangana na 15% batagira ubutaka bitewe ahanini n'uko bagiye bishyurwa amafaranga make bakayakoresha ibindi baba bakeneye agashira atarababyarira ubundi butaka. Uku kwezi kw'imiyoborere myiza gutangizwa kuri uyu wa gatanu gufite insanganyamatsiko igira iti gukemura ibibazo by'abaturage ishingiro ry'imiyoborere myiza. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ejo hashize kuwa kane isi yose yazirikanye akamaro k'ubwiherero. Mu Rwanda ariko harahakigaragara utubazo two kubona imisarani isukuye. Kuri iyi nkuru dutega amatwi Eric Bagirubusa.
World Toilets Day Numunsi mpuzo amahanga wahariwe kuzirikana kamaro ubwiherero bufitiye abatuye isi. Numunsi watangijwe ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 11/2021 n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Rigamije gukangurira abatuye isi kwirinda indwara ziterwa n'isuku nke. Uruhande rwa Leta y'u Rwanda kuri iyi ngingo ruratomoye. Buri muryango usabwa kugira ubwiherero busukuye. Ni gahunda ikurikiranwa umunsi ku wundi n'abakangurambaga mu by'ubuzima bazwi nk'abajyanama b'ubuzima. Madame Specioza y'Inkamiye ni umujyanama w'ubuzima mu mudugudu wa Rusine mu karere ka Rulindo. Iwe mu rugo yabwijwe irya Amerika ku isuku y'ubwiherero ihagaze muri Rusine.
Isuku y'ubwiherero turabigerageza tubifashijwemo n'umurenge n'akagari. Abo twagiye tubarura tugasanga badafite ubwiherero budasukuye, twagiye tubabaza impamvu bakatubwira ko impamvu ari uko badafite ibiti byo gutinda imisarane. Ubwo umurenge wabashije kubidufashamo babashakira ibiti byo gutinda imisarane.
Ubwo mu mudugudu mwasanze ari nkabanga
badafite ubwiherero mu mudugudu wose twasanzemo abantu bageze kuri 96.
Madama y'Inkamiye avuga ko agereranije no mu myaka yashize isuku irushaho gutera imbere ahanini bifatiye kuri politiki ya Leta y'u Rwanda.
Mbere rwose wabonaga nk'abantu babaga bafite nk'ubwiherero wenda busukuye ari nk'abantu bageze nko kuri 50, ariko abandi bo wabonaga nta kigenda bitumaga ku musozi bakitumaho babonye, ariko ubu ngubu byaragabanyutse.
Aho muri Rulindo koko haracyagaragara ubwiherero budasukuye. Mu rugo rw'umwe mu murenge wa Masoro, ubwiherero bifashisha nibwubakiye mu mpande uretse imbabari n'insina z'imibyare zibukikije. Ibisobanuro bya nyirurugo byumvikanisha ko yabuze ubushobozi.
Ubwiherero bwacu ni buriya yarasenyutse, ariko ubu ngubu muri iyi minsi nararwaye ngera n'ikibazo cyo gukuramo inda. Urumva mbese no kujya mu bitaro byose hagiye hatakara byinshi.
Isura ya bumwe mu bwiherero budasukuye mu majyaruguru ifitanye isano n'igaragara mu zindi mpande z'igihugu. Basuzuma ibibazo by'umwanda mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Bwana Julius Rukundo, umuyobozi w'akarere ka Bugesera wungirije ushinzwe ubukungu, yasabye bagenzi be gufata ingamba zihamye bakava mu byo kwirarira.
Abantu bavuga ingamba zikwiye gufatwa, ariko kuvuga ngo nta bibazo, ngo hamaze guterwa intambwe zimaze guterwa ndabyemera, ariko umwanda turacyafite. Binyuze hirya abaturage babona badafite toilette bayifite ireshya n'iyi meza adashobora nawe gukwirwamo, ari n'abagifite toilette akaba afite ibiti bitatu gusa aribyo bitambitseho inyuma y'inzu.
Uretse kuba Leta y'u Rwanda ishishikariza kugira ubwiherero kuri buri muryango, haba ku mihanda n'ahahurira abantu benshi yagiye ishyiraho ubwiherero rusange. Ibi bigaragarira amaso kuruta mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, umujyi urabagirana kandi ukuri umunsi ku wundi. Ku rundi ruhande, ibiboneka muri tumwe mu duce tw'inkengero za Kigali byo ni ibindi. Kubyumva bisaba gutarabukira hahoze hitwa Banyahe mu murenge wa Nyarutarama. Ubutegetsi bwahinduriye izina Kangondo ya kabiri. Ni agace k'igishanga karimo ubucucike bw'abahatuye budasanzwe. Hirya no hino gakikijwe n'amagorofa menshi kandi meza atuwemo na bamwe mu bategetsi bakomeye, ibigo bikomeye, amahoteli n'ibindi.
Icyatumye bahita Banyahe ni ukubera yuko iyo bacuye umusarane bakagera kuri metero imwe cyangwa imwe n'igice baba bageze ku mazi, bigatuma ntaza n'imyanda myinshi kubera ko umusarane uruzura n'uriyo kuzura bakawupakurura bakamena, iyo imvura yaguye bikamanuka bigenda, ariko ugasanga bitembogomeze cyane. Noneho ugasanga urugo ku rundi ubonye umusarane ameta imwe n'igice aba ari amahirwe agize, nabwo kandi mu gihe gatoya kitarenze ukwezi cyangwa amezi abiri kaba karangije kuzura kabaye amazi, ku buryo n'iyo umuntu agiye kwituma kubera amazi aba yazamuye mutabikira.
Ahantu nk'aho umwanda n'indwara ziwukomokaho kubura ngo byaba ari nk'inzozi.
Ukabije cyane kuko uyu munsi iyo witegereje neza ntabangaririmo. Imvura igusanga abantu benshi bari kubyigana bavidura bamena ruhurura zishora. Ugasanga rero abantu baranukirwa, ugasanga rimwe abantu bashaka kurwara inzoka n'izindi ndwara z'ibyorezo zishobora kuza zikangiza imbaga nyamwinshi hano.
Abatuye mu duce nk'aka basanga umuti urambye ku bibazo bafite waturuka kuri Leta.
Nk'uko Leta burya ireberera abaturage mu ngeri zose, mbona hakabayeho kwimura abaturage batuye hano kuko byanze bikunze. Ubona ko aho bagashatse ubwiherero hararangiye. Icya kabiri ni mu bucucike bukomeye cyane. Ngiye nkabona Leta nk'uko n'ubundi hari ibibazo byinshi igenda ikemura, cyane muri rwo kugira ngo abaturage bagire imibereho myiza, hakabayeho kwimura abantu hano. Iba babimura bose babagabanya, Leta niyo yabona igisubizo ku kibazo cyugarije abaturage hano.
Tumubajije niba hari ingamba ku batuyeho bigaragara ko kubona ubwiherero ari ingora bahizi mu mujyi wa Kigali, Bwana Fidele Ndayisaba uyobora uyu mujyi mu butumwa bugufi kuri telefone ye ngendanwa yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubwiherero ari ngombwa ku banyiramazu bagomba gushaka ubujyanye n'imiterere y'aho bakorera cyangwa batuye, bwaba ubusanzwe cyangwa se ubwimukanwa. Yasabye abatuye muri utwo duce kubihagurukira bakabigira ibyabo byaba na ngombwa bakifashisha n'impuguke zikabunganira mu bya tekinike. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigaragaza ko abagera kuri 2.2 billion babayeho nta bwiherero. Insanganyamatsiko kuri iyi nshuro isizirikana akamaro k'ubwiherero, irakangurira abantu isuku n'imirire iboneye. Ehka bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
ndebe mwishi wanje utari kuragota nta mugorana ni umugabo ya mwitumye oya nibishoboka yuko naniragu uramuhenda henda ukamuhutunu ukamuyagira neza utuntu twutugugu kandi na wewe nta byawe
Buje mesivyigo ntiringora cyane gusa nuko hari aba prof bamwe bamwe bari complique kandi naje ndamutse nje no havasanga atari huri
Bakunzi ba studio ijambo mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika imisi yose kuwa gatandatu kuva saa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba Joy Jambo kandi igiye kugira bashikiriza ikiyago cha politike imisi yose kwa gatatu no ku munsi w'Imana kuva saa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika.
Joy Jambo ya set for common ground irasuye kubaha ikaze.
Mu Bufaransa Abdelhamid Abaoud bakeka ko ari we wateguye anayobora ibitero by'i Paris byahitanye abantu 129 bikomeretsa n'abandi barenga 350 ejo abapolisi baramwivuganye. Lucio Mukundwa ari Paris aratubwira uko byagenze.
Mu masaha 7 n'igice nibwo inkuru yari itegerejwe cyane mu Faransa yatangiye gusakaza mu bitangazamakuru bitandukanye byo mu Faransa. Ibiro by'iperereza byemeje ko Abdelhamid Abaoud wari watumye polisi igaba igitero muri imwe mu igorofa rishaje riherereye mu mujyi wa Saint-Denis yaguye muri uyu mukwabo. Uyu mubirigi Abdelhamid Abaoud w'imyaka 27 gusa y'amavuko yakuriye mu mujyi wa Molenbeek mu Bubiligi amaze imyaka 3 gusa yinjiye mu mutwe w'iterabwoba Daesh ukorera muri Siriya nk'uko ibinyamakuru by'i Burayi bitandukanye bibitangaza. Abanyamakuru n'inzobere ku iterabwoba ku isi bamufata nk'umwe mu ntagondwa wagiriwe icyizere mu gihe gito akazamuka mu ntera vuba vuba mu mutwe wa Daesh. Kimwe n'inzego z'iperereza bemeza ko ari we waba wayoboraga ibitero by'iterabwoba biherutse kubera mu Bubiligi no mu Bufaransa akaba ari nawe muyobozi mukuru w'abinjiza abayoboke bacya bavuye i Burayi mu bihugu bivuga Igifaransa. Muri uyu mukwabo umukobwa wa mbere mu mutwe wa Daesh yiturikirijeho igisasu ni umufaransakazi Hasna Ait Blaesen mubyara wa Abaoud. Intagondwa ya gatatu yaguye mu mukwabo wo kuri uyu wa gatatu wa Saint-Denis ntiramenyekana. Televiziyo y'igihugu France 2 iratangaza ko ibikumwe bye bitagaragara mu biro by'iperereza ko byoherejwe hirya no hino ku isi kugira ngo ibindi bihugu bifashe kumenya neza uwo ari we. Abdelhamid Abaoud yamenyekanye cyane nyuma gato igitero cyo mu ntangiriro z'ukwa mbere uyu mwaka ubwo izindi ntagondwa za Daesh zagabaga igitero ku biro by'ikinyamakuru Charlie Hebdo. Icyo gihe polisi y'u Bubiligi yari imaze kuvumbura agatsiko gato k'ibyihebe bya Daesh mu mujyi wa Molenbeek aho Abaoud yakuriye. Muri icyo gihe ibinyamakuru by'i Burayi byagaragaje ko Abaoud ari umwe mu bahaga amabwiriza ako gatsiko k'intagondwa kafatiwe mu Bubiligi. Nyuma yaho mu Faransa ubuhamya bw'abafashwe nyuma y'uko ibitero by'iterabwoba bitandukanye bivurizwamo na telefone zabo zigendanwa byaje kugaragariza polisi y'u Faransa ko Abaoud ari umwe mu bahaga amabwiriza n'ibikoresho izo ntagondwa zoherezwaga kugaba ibitero mu Bufaransa. Nk'uko ikinyamakuru Parisien kibitangaza, umwe mu ntagondwa zafashwe amaze iminsi 6 mu myitozo Reda Hame yari yaraburiye Leta y'u Bufaransa. Iki kinyamakuru kiravuga ko Reda Hame yatangarije inzego z'iperereza ko hari ibitego kimusiga biteganijwe mu Bufaransa biri gutegurirwa Iraka. Reda Hame kandi yemeje ko Abdelhamid Abaoud ari wamuhaye amabwiriza yo kuza mu Bufaransa anyuze mu mujyi wa Prague akanamuha n'ibikoresho. Igitangaje kuri iyi ntagondwa yahigwaga n'inzego z'iperereza zose mu Burayi nuko makuru ya nyuma zaherukaga mbere y'uko ayobora ibitero by'i Paris mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu ushize nuko yari akiri muri Siriya. Inzego z'iperereza z'Ubufaransa zamutekeraga kuyobora ibi bitero by'i Paris bikimara kuba zitaramenya ko yihishe Saint-Denis. Lucy Mukundwa, Ijwi rya Amerika, i Paris.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu kanya turasoza iki gice cy'amakuru y'iminota 30, ariko Aloyizi Bigirimana agarutse hano muri studio kutubwira muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Amakuru twabashikirije yaragizwe nuko leta y'u Buganda n'abanyagihugu bayo biteganye igishika cinshi Papa Francis mu gihe ategekanya kugendera ico gihugu kuva ku munsi wa gatanu w'indwiza. Buzo wabaye ubwa kabiri ico gihugu kigenderwa n'umupapa Papa Yohani Paul wa gatandatu, akaba ari we yigeze kugendera ico gihugu mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu n'icenda. Umwepiskope Yohani Batista Obama, Odama Murambabarira, Yohani Batista Odama, umwepiskopi mukuru wa Archidiocese ya Gulu aho ni mu Buganda, avuga kandi ko Papa Francis muri urwo rugendo azobonana n'urwaruka rw'Abaganda kandi agendere n'abagwayi naho nikora. Hatekanya kuzogendera ikigo kizoba cyashizwemo abagwayi bazoba bakuye mu gihugu cyose, abonereho n'akaryo ko kubaramutsa no kubaremesha. Inkuru ivuga kuri Somalia, ambasade ya Somalia jo ku munsi wa kane niho yongera kugurura ku mugaragaro hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari imaze imyaka ishika 25 yugaye. Ibyo birori byari birongowe na Minisitiri w'Ububanyi w'Amahanga wa Somalia Abdisalam Omer, ari kumwe n'umufasha wa sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashinzwe Afrika ariwe Linda Thomas Greenfield. Amakuru avugwa kuri Amerika, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko gutsinda intambara n'umuhari wa Eta Islamiste bitazoshoboka mu gihe ata masezerano ya politiki azoba araba mu gihugu cya Siriya. Ibyo Perezida Obama yabivugiye muri Philippines aho ari mu nama ihuza ibihugu 21 bya Asia na Pacifique. Kandi kubwiwe ngo nta nyishu ishoboka muri Siriya mu gihe Perezida Bashar al-Assad akiri ku butegetsi. Ati ntivyumvikana ingene uhagarara intambara hagati y'abanyesiriya mu gihe abanyesiriya bonyene benshi bwabo babona ko Bashar al-Assad arangwa no gukandamiza abantu no kubica. Muri Leta Zunze za Amerika, inama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa kane yaratoye itegeko riba rirabangiriza umugambi wa Perezida Barack Obama wo kuzana impunzi z'abanyesiriya zishika ku bihumbi 10. Ariko Perezida Barack Obama yaramaze kugaragaza ko mu gihe Sena ya Amerika nayo yogemeza atazorishirako umukono. Obama amenyesha ko umugambi wiwe uzo tegerezwa kuja mu ngiro. Abashingamateka bamwe bo muri Leta Zunze za Amerika baramaze gushikiriza amakenga ko abakora iterabwoba bashobora kwinyegeza muri izo mpunzi bakabona kugaba ibitero muri Leta Zunze za Amerika nk'ibiheruka kuba i Paris ku mugwa mukuru w'igihugu cy'u Bufaransa ku munsi wa gatanu urangiye.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeza ariko gye mbaye mbiye kibanuye. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Unaho ni chaje cyo kubashikiriza kiganiro giha ijambo abanywanyi biradio ijwi rya Amerika muri sanga mu kiganiro cyo munsi turagaruka hanini ku gikorwa cyo kurondera kwandika hamwe no gutangaza makuru muri iki gihe uruhagara rwa politique mu Burundi rubandanya amashiri hamwe ajejwe gukinyira amenyesha makuru arabandanya gutera kamu gasaba bwigenge bw'amenyesha makuru akamu kandi gasaba leta y'u Burundi kureka guturubika amenyesha makuru muri ayo mashiri hamwe twovuga nka FAJ Changhe Fage ishirahamwe ry'amenyesha makuru b'abanyafrika ryateye akamo ku munsi wa gatatu gasaba guhagarika guturubika no kuburagiza amenyesha makuru. Umuyobozi w'iryo shirahamwe Maria Rogerio yagize ati turasavye Perezida Pierre Nkurunziza gutanga amategeko yo guhagarika iturubikwa ry'amenyesha makuru bakorera mu Burundi. Aratanga akarorero ku muyobozi w'ikinyamakuru iwacu Burundi .org Antoine Kaburahe yarengukishijwe imbere ya parke yagizwa uruhara muri kudita yateshejwe kwigenekezo rya 13 cyo kwezi kwa gatanu mwaka w'2015 ko kwibutsa ko iryo shira hamwe giyamirije iturirwa rya radio na televiziyo mu kwezi kwa gatanu. Uyu munsi rero twatumiye abamenyesha makuru bo mu Burundi hamwe n'umukuru watwara ari mu bategetsi batwara ishyirahamwe rijejwe kugenduza itangazamakuru ngo batubwire intambamyi afise mu iki gihe barangura umwuga wabo mu ruhagarara rwa politiki rumaze amezi atari make cyane cyane mu makaritie amwe amwe y'i Bujumbura. Uyu munsi rero turi kumwe na Gabriel Bihumugani akaba ari vice president w'ishyirahamwe rijejwe kugenduza itangazamakuru mu Burundi ni vice president akaba kandi n'umuvugizi ubwo rwego. Turi kumwe kandi na Freddy Nzeyimana akaba ari umumenyesha makuru kuri radio television y'u Burundi. Turi kumwe kandi na Christian Bigirimana akaba ari umwanditsi umunyamakuru wo mu kinyamakuru journal iwacu. Mwiriwe bashinga ntawe mwese mwiriwe neza. Imbere ko dutangura reka nibutse abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika kubo duhamagara ku nimero ikurikira ya WhatsApp kugira ngo badushirize ivyimviro vyabo ku kiganiro cyo baturiko turagira. Iyo nimero ya WhatsApp ni 2022 44 91 93 1. Tutarinze kubatesha kanya rero reka dutangure ku mushinga ntahe Freddy Nzeyimana gikorwa murangura muri iki gihe ni gikorwa gihambaye cyane rwose aho mushobora kuja mu kurondera amakuru ugasanga aho mucane hameze neza eka n'abahaba n'abantu baha amakuru ntibahe amakuru yose kubera imvo zitandukanye. Murashaka kutubwira mu ncamake gikorwa cyane shifashe gute muri iki gihe Freddy?
Ibihe dukoreramwo n'ibindi bandi bamenyesha amakuru bakoreramwo ngaha mu Burundi nta gikorwa cyangwa intagi novuga ko ari cy'abakozi b'umwerikenjira bo nyine ni nk'icy'abandi rero aha mu gihugu turimo ziri mu gihugu abantu bose barabibona hari aho usanga nk'umutekano wahungabanye mugabo aho ibintu bigoye ni uko hari aho usanga nk'ikinyamakuru uciye ahantu ugasanga abantu bamutuma agatoki batumye n'umuri akinyamakuru kiki ugasanga rero nk'umutekano wawe ntibubahirizwe bikwiye nubaha nk'akarero ko twebwe biramaze gushika ugasanga kubera ko nkaje waho nkorera ni kuri televiziyo y'igihugu ugasanga hagize abadashima ibyo dukora babonye kamera bagatangwa kukubaza ati ijya kamera ni yahehe aho rero bamaze kugutuma agatoki upfa kuvuga uti ni kinyamakuru kibi nta ukundwa na bose abatagukunda urumva ko nkumenya ko uhava amarembe. Hari n'ahandi rero tugenda tukabona ko dukora akazi kacu atangorane mugabo novuga ko muri rusange gushika uno munsi kubamenyesha amakuru dukorana muri radio televiziyo y'igihugu nta muntu novuga aragira ingorane cyane ariko biramaze gushikaho nko mu bihe byari mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu wasanga hari nk'ahantu uhashitse ubona ko neza umutekano wawe udakwiye rero ko muri make birashika n'ibishike abandi bamenyesha amakuru bose kuko nk'amakaritie yo ngaho Bujumbura mpereye aho usanga ari habe afise ibyo bihemera ibi n'abandi bafite ibyiyumviro byabo bitandukanye n'ibyo by'abandi ntambwe ubwa mbere bisigura ko rero hari aho usanga bamwe bakuri kukarengana abandi bakakwagira
turetse izo ngorane Freddy muri radio televizion murafise uburenganzira bwo gutohoza inkuru uko muvyumvise nta mateka umuronka y'ikuntu mwo tunganya inkuru
ndabavuga ko amategeko nka yatubura ku kinyamakuru na cyane cyane cya leta kuko ibintu kinyamakuru cya leta kirafise ni ku isi yose ibinyamakuru bya leta birafise umurongo bigendera ko ico no kwitari editoriale urumva hari hamakuru uyashikanye ugashika mu Rwanda gwo kumenyesha makuru urimo ugashikiriza ibyo wabonye harawo usanga ari nk'amakuru usanga bakubwira ati turazi ibihe turimo aya makuru na cyane cyane nko kuri televiziyo usanga werekana isanamu hagi isanamu yasisho risigura cyane cyane kurusha nko kuri radio cyangwa mu kinyamakuru cyandika ivyo rero n'ibintu bituma usanga biri novuga ntibiri très sensible cyane gose aho ubanza kwigengesera ukabona ico werekana n'ico ubanza kubwira uti aha mbanze nibaze naho rero novuga ko turagerageza
ngabo
sakazi koroshe cyane
ntikoroshe mushya na Christian Bigirimana namwe ndabaze ikibazo cereke ikintu mutunganya makuru ikinyamakuru cyanyu iwacu gitorokanya inkuru gute hari intamba mugira hari ingwane nkizo umushyaka nta Freddy atubwiye mwa mufisa
ego murakoze kumva icyo kibazo nibaza yuko nkuko Dr. Freddy ayigeze kwishyiriza nuko kuje yigiye kubuga kurondera makuru yigiye gusanga ishyize nk'ahantu hari umutekano muke ama akaba abantu bakwinura akanyakane kuje gukorera inyamakuru byose ko yigenga nako twese twategeza kwigenga kuko ni ibibazo muza mu cyo cyose cyigenga ugasanga abantu batubana bakira bari ntibaduhe inkuru uko byategerezwa bamwe bamwe ugasanga abantu bashaka kudushanira kuko twese turafise yase yipfuzi turafise tubarisa mu gifaransa neza mu kirundi abona tugashora n'amasanamu kuyeti kujya kwa televiziyo urumva rero kenshi iyo tugiye turi mu mujyi cyo no kwita ekipe usanga turi umuntu hari umuntu yandika hari umuntu afata amasanamu n'umuntu ajya gushyira amakuru kuri site kujya kw'amaradiyo ku munsi ku munsi ugasanga rero iyo tugiye turi mu mujyi wabaye ikiro n'umutekano muke yatanzwe haba polisi cyane cyane ntibatwemerewe gushyira aho hantu byarabaye mu minsi yahera mu cyagihe hajyaho amamanifestasiyo amakarita amwe nka musaga wasanga bishushe rwose ku buryo abapolisi batakwemera ko binjira hama novuga rero mu magambo make yuko iminsi yose urabona kuva ibyasugesa iba imyerekano isanga urabona yuko hariyo ikintu cy'ikibuga cyabaye urabona yuko abantu batakizije nkuko twahora twigereza mu Burundi kuko turafite igihugu cyacu ari igihugu cyari kizwi rwose mu bihugu hariho ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mugabo kuva bijya bintu bitangura buhoro buhoro twagiye tubona abantu bageze intwaro bakaduha amakuru nkuko byategerezwa abantu bageze umutekano batinuba mugabo muri rusange nkuko bishobora nawe twegereje kubishyikiriza turabandanya dukora abagenzi bahunze ko bumva by'umutekano ibyo turabandanya dukora ikindi ni ukongera ko ni uko turetse aha i Bujumbura twe twari dusanzwe dufite n'abakoresha ngaho twita bari hagati mu gihugu baduha amakuru byaranashika tukagenda tukarondera inkuru buguru mugabo ubu rero kubera izo nzu z'umutekano hariho ibyo nakwita ibifata
n'ibindi icyo kibazo cy'umutekano turakigaruka ko Christian turakigaruka ko ariko nashaka mbaze n'umushya nta Gabriel bihumugani nawe nyine atubwire ibintu bamaze kubona byo bamize nk'ingorane turazi ko muri kahise ishyirahamwe murongoye ryamari rikurira ikasuguhanura ryamari rikurira riritwarira amaradiyo amwamwe canke ibinyamakuru bimwe bimwe muri iki gihe byifashe gute turazi ko amaradiyo menshi yugaye muri iki gihe intamba mibona cyane cyane ni nkize
murakoze ku mijambo ego mu bisanzwe uri kuraraba twofata yuko ingorane zifika ni zifikira uwo ari wese umurundi uwo wese zifikira mu mbi mu kamwe n'amakuru kukwera ariko aravuga ibi akavugira ku bitanga amazwi abantu bose bacabumviriza icavuze cyagisamirana n'ingoga ariko se kuvuga yuko ukaba bivuze iyo bayivuze nkuko atari mu Burundi canke iyo babivuze nkuko uwundi muntu atobivuga gusa abivuga nkuko n'abandi Barundi bashobora kuba babivuga barahandi hantu mugabo ugasanga mu kubivuga ntibarabye neza icyo ariko baravuga novuga nti abantu bamwe bamwe urabye ibyagiye biraba cyangwa urabye byabashikiye abantu benshi usanga twarahahamutse rero mu kuvuga ukazusanga no mu kuvuga ntituvuga ibintu uko bitumbereye urwego rero rwa sense ruzarwa mama kuko ibimenyesha makuru byose birafise ibyo ico byiyemeje birafise amasezerano byasinyanye na sense iyo rero birenze ayo masezerano sense ivuga iti mwebwa hamwihenze ibyo aribyo byose byamwemeye gukora siko muriko murabikora reka nse ntanga nk'akarorero aho ku ijwi rya Amerika mwebwe nyine si hari ku itariki zine hariho interview mwahaye Innocent Muhoozi asanzwe arongoye Radio Television Renaissance wumvirije ibyo Innocent Muhoozi yavuze kamuntu arongoye ikimenyeshamakuru ngaha mu Burundi na cyane cyane cugawe ni hahandi nawe kumbure uri nk'umutegetsi kugira ngo uwo muntu azoze kugusaba ati yugurure byoca kure
icyo kiganiro cyahise mu rurimi uruhe
mu rurimi rw'Igifaransa tariki zine ukwezi uku kwezi cyaciye kuri Bwata Amerika
ikibazo mushya nta Gabriel nuko babaje Muhoozi canke nivyo yavuze
nivyo yavuze ariko aravuga ku ingene hano bimeze ngira ngo namwe bwe murabizi yuko sense yaragize yacigira icivuze ku itariki zitandatu ngira murabizi hariho ukwete ikete sense yaciye yandikira Bwata Amerika ishami ry'i Bujumbura
icyo kibazo turakigaruka ko mushya ntahe Gabriel nagomba tubanze twumvirize n'abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika barafise ibibazo naho kihava kigaruka muri aka kanya turi kumwe n'umushya ntahe yitwa Mbonimpa muri beneza
mwiriwe neza
murakomeye murafise ikibazo murafise icyumviro mu kanya gatoyi
yego murakoze cyane ama ikibazo nakomenda kibaze bataserukira sene komenda mubaze yuko araze nk'ibintu bikorwa menshi makuru mu Burundi yuko ibimenyesha makuru bene amesha makuru bafatwa kumwe kuko twiravye hariho amesha makuru bamwe bagenda bagirirwa nabi bafashe bagapfungwa hariho n'abatorotirwa none nko muri sense babiravye narona yuko hariho bankunzi n'abandi atacu biba bitwaye ku biryo biko birakogwa hamikidi naco nk'ibyaje aro
duga ku ijambo mu nyarutse duga ku ijambo
radio yuko kuberako tuzifata kumwe kubera nk'iradio imwe rema FM yo baremeye kuba yugurura kuko izi radio zose basabye uburenganzira ngo zikore
yego imbere kuko umushya nahe Gabriel bihumgani ishura kibazo cawe nagomba ndabasomere umwe mu butumwa barikora twandikira barikora dushikiriza hari Nick Celestin Hatuyimana agize ati ingorane nyinshi haba ku mpande zose kuko rimwe na rimwe biterwa n'uko usanga abatangaza amakuru bamwe yamwe bakora umengo babegamiye abanyapolitike bagakora nk'abanyapolitike hanyuma Justine Uyimana nawe ati abamenyesha makuru twobasaba kwihangana kuko ntamvura idahita ileta ibaturubika kuko bashira abona ivyo leta idashaka ko bimenyekana mushya ntahe Gabriel amasha kwishura ikibazo cy'umushya ntahe mbona impavuga ko hariho amaradio mwamwe bemere kugurura mu gihe hariho ayandi atarugurwa kandi cyo gihe ayo maradio yahagarikiwe nk'umunsi umwe
ego murakoze ndeka ndamwishiraho nibaza yuko ico kibazo gitahuritse kandi ntikigoye no kugira no kwishura kiretse gusa nk'abantu batwumviriza batoba bazi ingene iradiyo cyangwa ikindi kimenyeshamakuru gikora mu gihugu kurya haba ishyirahamwe kanaka yemererwa gukora ufata rero nk'amashyirahamwe usanga ari y'uburinyi yo kugiranze ufate nko muri mu bushikiranganyi bwe sinkara yo hagati mu gihugu baravuga bati rishira hamwe riremerewe gukora ikintu iki n'iki uko ishira hamwe kana kagemererwa gukora icariko ragisunze intumbero ryatanze igihe cyasaba kwemererwa nikimenyesha makuru nuko ibimenyesha makuru bihari bikora birafise ico byerekanye muri CNC igihe byasaba ko bikora ico kimenyesha makuru rekiko kirabana ngikora no munsi gikora gikurikije amasezerano cyasinyanyiye na CNC ico kimenyesha makuru nacyo kitariko kirakora kugeza ubu nta kiriho na kimwe cyugawe na CNC ibyugawe n'ubutungane rero burigenga ivyo mu butungane simaje kubivuga ko sindabijeje mugabe biraba CNC nivyo mvuga nini kuko nivyo nzeje nuko uvuga rero yuko iradiyo amaradiyo ashobora kuba yaruguruwe nuko yemeye gusubira gukurikiza ibyo yari yiyemeje bwa mbere ayatarugurura nayo kumbure yugawe kubera ubutungane ibarinde rero ubutungane buheze n'ubutungane bwaheza CNC ayo maradiyo cyafitaniye amasezerano yasinyanye na CNC kene ntamba nzo bifisemo
igamije
naho bijanye naho ngo ingene abamenyesha makuru bamwe bafatwa bamwe bagafatwa bakagirirwa nabi abandi nabo kumbure bakabafata nk'abana bo mu nzu kumbure ko nobivuga ko yashatse kuvuga nagira nsubiremo kuvuga kumbure abatumviza bose babitahuye mu bisanzwe iyaba hatagiye haraba udukosa tumwe kandi turaza dukosorwa ubwo nyene kumbura ibyabaye ntibiba byaraba nimba rero umumenyesha makuru kanaka mu kazi kiba ariko arakora akihenda agakora nabi ku buryo ushobora gusanga ubutungane buciye bumurondera ntatotejwe kuko ari umumenyesha makuru ntarondewe kuko ari umumenyesha makuru arondewe kubera ikosa yakoze nareke gusa afatanya n'ubumenyesha makuru ngo yarondewe kukubera ari umumenyesha makuru ahubwo avuga ati yarondewe kukubera ikintu kanaka cyabaye ahandi naho abandi bamenyesha
makuru musozere mushikana Gabriel munyishu muze murampenya shungu fingufi muzamukoze muze murampa inyishungu fingufi muzamukoze akanya karihuta cyane rwose hariho abantu benshi barindiye kubaza ibibazo no kuduhivyimviro musozere muzamukoze
niko ndavuga rero kubandi bamenyesha makuru bavuga ko babashwe neza nibaza ko atari byo kuko umwe wese akora akazi kibajeje kandi mu gihe nka sense tabuzitiwe wakoze nabi no kuvuga uri kurakora neza
ubya
nawe bahaye Romaric bakamubwira ati wewe ibyo ntiwakoze neza sense irindi ivuga kuko ibibona ko bihava birenga urugero ubundi ku matelefone sense irakunda kubabwira ati
mushihangane Jerome ariko nagomba abashingantahe babiri bandi turi kumwe bagira icyo bavuze Fredy Nzeyimana kuri ico kibazo cyo kuvangura kudafata ico kimwe amenyesha makuru mu kibona gute aho muri radio televizyo kiriho Christian Bigirimana ico kibazo murakibona mu kinyamakuru iwacu akanya gato amasegonda 30 mushihangane Fredy Nzeyimana
nagomba kwabwira ko uko ndabizi umumenyesha makuru iyo yakugikosa nibaza kumenyekana mu Rwanda arimo iyo rero uburongoye Uganda yemeje ko amakosa umumenyesha makuru yakoze aca kuri radio cyangwa mu kimenyesha makuru kiwe ahanini ngewe ngaho uko narinda ikosa riba ryakoze n'uburongoye Uganda atari uburongoye Uganda naho n'uburongoye icyo kinyamakuru abamenyesha makuru yose nziko muri kumuvuga abarongoye ibinyamakuru mukabafata nk'abamenyesha makuru cyangwa abarongoye inganda nizo n'abamenyesha makuru nabo nyine ngo nakomba ndabwire yuko ziriho ibyonzi mwigishijwe n'uko imbere y'uko ikintu gica ku iradiyo hari n'abarongoye umusanzwe mu kindi kinyamakuru mbaba muri radiyo televiziyo mugabo imbere y'uko amakosa yose asohoka gato kuri icyo kinyamakuru abo n'uko urongoye Uganda cyangwa ikigira cyiwe baba babyemeye
iyo
rero kubwanje si wumva nyine ibyo birirwa biraba kuko haba hariho ababizi umumenyesha makuru rero nk'ubu ngiye muri reportage nkavayo nkaza urongoye Uganda akabona ko ibyo nakoze ari byiza hama hakaba ingorane ziza kuza mu nyuma njyewe nta ngorane mbazwa hata haba urongoye Uganda urongoye Uganda atabajijwe nk'uko nariko ndabwira atabazwa urongoye icyo kinyamakuru
ibyo ni byo reka tubaze n'umushyira na Christian mu kanya gatoya amasegonda 30 Christian kuri icyo kibazo nyine Christian
ndabumva
Icyo kibazo nyene akanya gato mutwishure amasego na 30 murabona ivangura rya abamenyesha makuru ntibafatwa cyo kimwe hariho abaturikwa hariho abafatwa neza hariho inyamakuru byemererwa kugurura mu gihe ibindi bituguruwe mu kanya gato cyane gose amasego na 30
icyo kibazo kirahari kuko uraje ujya muntu ari umuntu yaragize kwa cyose cyane cyane kuri internet ndetse hariho aragere mase n'iruka kugurwa salafuzi kuri iki radio rema cyane imagine se dakora ngo bige bya cyo kugira ikirira abayikuriye nabo baramenye kandi ubutungane burashakora kuko ubutungane bwabanje ngo bitugire ko bitukora kora mato bugiriye rema cyane ikibazo umwe se cyane bwa kandi gisanzwe ni kuri iki atari ugura donation kuri iki atari ugura sangamire kuri iki atari ugura RPA kuri iki atari ugura sangamire ibyo bivuze ni bintu ibyo byamaho
ibyo byamaho
cyeje muri iwacu uno munsi turakora mugabo kuvuga ko tugeze ku rubuga rwo kurondera amakuru yuko twoca dufatwa cyo kimwe wayitondaje ndabyibaza kuko nafuje yabivuze ikintu bagiye igihugu kandi icyo mu gifaransa bita ligne editoriale ibi hose ari ibintu batavuga bitigira yuko twebwe dushyitse kurondera izo nkuru kuvuga gugwa makuru kumbure abantu ntibasoka baduha inkuru yose batwakire nk'uko bokwakira mpende kandi ibyo n'ibintu byumvikana
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika risamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na jerome mwiriwe neza jerome murakomeye murafite ikibazo icyiyumviro mwihute
murafite ikibazo gitoya kandi bakoze umuntu arangoye fnc akamasa umubazo yuko ya mukanyaje kuvuga yuko ibintu binosamuhoze yavuze kuri radiyo yanyu ngo hamwe ngo agiye nko kubaza kusura kugura uko zogorana gatoya twagwa mutubarize yuko umuntu uko biri baravuga ngo demokarasi turi muri demokarasi nawe twagwa mutubarize uwo mu arangwe fn none umuntu agihita avuga atakizira kubera yavuze agize icyo kiza ku iradiyo imwe yo hanze y'igihugu n'ikibazo cya mbere hanyuma nagenda mubaze ariho ariko aravuga ngo ubutungane ngo asabe ko burakora twagumatumaze ubwo butungane bwo mu bundi turabuzi twari guca amazi kandi n'ubutungane kuko ntako nshobora kuvuga ngo ubutungane ko burakora iradiyo zatuririwe umunsi umwe imwe ikaba yamaze gutanga kuvuga izindi bakazankira ko zivuga mbona akavuga ngo ubutungane bushobora kuba burakora mbega ubutungane bukora ku iradiyo niba udakora ku iradiyo zose cyangwa udakora ku bantu bose byitwa ngo
urakoze sozera
hanyuma nagasozerera mbabwira uwo ku iradiyo y'igihugu akora ku iradiyo y'igihugu kuko ibyo radiyo y'igihugu twibaza ko ari y'abarundi bo tutari radiyo y'umuganda cyangwa y'umugushanaka w'abantu kuko turiko turaba ibintu twibaza ku iradiyo biradutera n'isoni hariho n'abamwe bamwe twahize no kuyiraba kuko ubona ko atanakambara imari y'abarundi y'icumi igenda nk'izindi
reka turabe nyine bo kwishyura ikibazo cyawe cya mbere icya kabiri ni ikibazo cy'ubutungane nta muntu w'ubutungane twatumiye ngaha ariko umushyirantahe Gabriela bihumugana arashaka kwishyura ikibazo cyawe kimwe icya gatatu kikishyurwa n'umushyirantahe Fredy ikibazo ubajije ni ikibazo ubajije umushyirantahe Gabriela bihumugane cyerekeye ibyo Muhozi yatangaje mbega umuntu arashaka kuzira amajambo atangaje mu itangazamakuru mushyirantahe Gabriela bihumugane
nagira ngo nk'uko abibajije gutyo nibaza abibajije nk'umuntu akuze kandi azi ubwenge muri demokarasi kumbure nimba ataba demokarasi icyo ari cyo kuko bamwe kugira ngo babikoreshe uko batabyumva kandi demokarasi ntitanguye ngaha mu Burundi demokarasi naho iwanyu muri Amerika irakora n'i Buraya irakora no mu bindi bihugu muri demokarasi urarekuriwe kuvuga muri demokarasi urarekuriwe gukora muri demokarasi urarekuriwe kugira icyo ari cyo cyose urekuriwe n'itegeko mugabo iyo uciye inyuma y'itegeko urabazwa cyo kimwe n'uwundi kuko nta muntu n'umwe adashobora kubazwa ku kibazo aba yakoze ni ukuvuga rero si ukuva yuko uvugiye ku iradiyo hanze abakoze ikosa oya uvugiye ku iradiyo hanze cyangwa uvugiye ku iradiyo y'igihugu mugabo uvuge ibyo urekuriwe kuvuga nibajya kuvuga ibitusho ugatukana nk'ubuvuze uti ngo la police est devenue la gang des criminels icyo gisigura ngo iki icyo nimba kumbuhe uwo abari kubabwibarira gutyo none ubikwe wafatiye kuki
Jewe ibyo nzi no munsi ntangingo mfata muri radio television mugabo icyo nzi nuko mu minsi iheze izo radio bariko baravuga bumviriza cyane kurusha iradio y'igihugu zigikora ndazi ko hariho amahiganwa menshi yaba mu biganiro abamenyesha amakuru bo ku iradio y'igihugu no kubwira nk'abarenga 4 5 baronka udushimwe twa mbere cyangwa twa kabiri kuko bashikirije ibiganiro bitosowe neza biteguwe neza cyane hanyuma ikindi nuko kandi hari na yandi ma institute canke na centre yahuri gitegura amahiganwa canke ikerekana ingena ma radio yumvirizwa cewe ndazi ko kandi iyo radio ariko aravuga gucyo igiye mu kibanza cya kure umenyaje mu cha kabiri canke cha gatatu ndazi ko rero iradio y'igihugu gushika no munsi ariko aravuga yuko nayizi sinuyivuga nabi kuko ndazi yuko ikora neza mugabo kubwiwe abajije ico kibazo akashikiriza makenga yiwe cewe nibaza ko ari uburenganzira bwiwe hari nashaka ko twokora kumwe je ndazi ko ari umuntu twakorana yatuyobora yatubwiye ati ushaka kuvuga amakuru nka ya RPA genda gukora muri RPA mugabo rewe nimba keneye ya makuru RP yaho ridushikiriza uno munsi RP nta yacumba nibaza ko ariko arico gituma ashikiriza ikiyumviro cyo n'agashavu aho naho twebwe kabumenyesha makuru muri radio televiziyo z'igihugu nta ruhara tubifisemo nibaza bizi bisigura ko rero afise agashavu cyeno muhanura kwigumya canke naho arindire radio nizasubira gukora azasubira zumvirize mugabo no munsi ya dirigi nk'uko ariko ndabibabwira ndabyuko naho yobaza niyo mutingana uri mu sense arabizi n'amari abahiganwa sense yatunganya arayatunganijwe n'ayandi mashyiramwe nk'uko nariko ndabivuga yari mbere yari impuza makungu bisigura ko ngira ngo atawe yari yegamiye iyo radio ariko aravuga gucyo yari mu maradio abiri ya mbere bisigura rero yuko uno munsi nimba vuga ati kare naraturuna buto nk'izi radio zine zitanu hanyuma nkaronka makuru yo hijya no hino no munsi akaba ataki yaronka uko yaronka nico gituma ariko ndababwira nti jeye kugi wanje n'uburenganzira bwo sinomubwira ngo ntavushikirize ikindi nciwe
n'uburenganzira
cy'ibanze y'igihugu ndemera ko nubu ishikiriza amakuru atosoye kandi mu bice byose by'ubuzima bw'igihugu
n'uburenganzira bwiwe nk'uko mubivuze ariko na Christian ashaka mugira ico muvuze kuri iki kibazo Christian hariho mu Burundi cyane cyane urumva abantu bavuga ati twe dukunda RPA abandi dukunda Rema mbega umuga gutangaza amakuru ikintu abantu bamenyesha amakuru shimikira ko ni ikihe amakuru atawegamiye kugira ngo hariho uburyo bwo gukundwa na bose mu kanya gatoya cyane amasegonda 30
yeni bagaye uko kiranze icyo kibazo uko kibazizwe n'urya muntu yarayezeje gushikiriza n'ibyo n'agashavu ifunguro kiwe bivana n'ibya bindi cyane tuvuga bya rimwe editorial n'iyo mu Buraya no za Amerika aho muherereye murazi yuko ari inyesha makuru biba bibitore publicain ibindi bibitore demokrate ibindi le figaro la liberation mu Faransa se nziza kubisigura abo tekinike mu kiganiro ngira barayiye wanashaka jeno ngo ko nibyo byashatse kuba mu Burundi aho Rema FM cyose cyari giko